bijya bisigari yabikubibone kahajya bituma akabonge kashura kugwiya bijya bisigari yabiye hajya ku mugaragaro bituma agahinda kabagashasha
amwe mu magufa yinjira isigarira by'abantu aracarika impuzu bikerekana ko abantu batawe aho hantu barabagabo n'abakenyezi abanyabuheka baremeza ko muri ako karere habereye ubwicanyi kuva mu mwaka w'1997 gushika mu 2000 intambara yatumye baburana n'ababo batamenye niba barishwe icyo kinogo kiraho ku mutumba buheka cagiye habona ku buryo butitezwe
mwene aha hantu niwe yashoboye kugira ngo abumbishe amatafari hanyuma ashobore kwiyubakira inzu muri uko kubumbisha amatafari acasanga yimba ivu kumbe ryavu ririmwo abantu batawemwo rero tuzatuza kubibona batubwiye bati yamara harabonetse amagufa
bamwe mu banyamuheka bishikiye kuraba ibyo bisigarira bavuga ko bamenye zimwe mu mpunzu z'ababo zigifuta amagufa
turafite n'umwarimu arongoye ishengero rya katolike yamye yumvira yuko abona rya ruhuzu gurutisi mubona harya akavuga ati ibyo byose urya ni mama wanje yoba yahambwe ngaha kuko yaravuga yuko nyina wiwe yoba yiciwe ngaha acahambwa muri iki kinogo rusangi cyo ngaha
abanyabuheka bavuga ko icyo kinogo kiri mu gihe bisigarira cyari mu kigo cy'umugwi w'abantu bazwi
babikora mu ibanga kuko ahantu bari bahasize urugo hinjira nyene abasirikare n'abari bajeje gukora icyo gikorwa cy'ubwicanyi sishatse kuvuga n'uwararongoye iyi pozisiyo ngaha kumbure umugwi kuvugana ukuri n'ukurekurirana uzobikurikirana ku buryo dushobora kuronka inyishu y'ibintu bibazo by'aba bantu bapfuye kuko ntibyogenda uko nyene urabona n'aba bene gihugu bari ngaha ko bifashe ku munwa batangara
umuntu afashwe byumvikana ngo baramurungitse iyo bamurungitse kumbe yabagiye kubikwa ahanjye dusanze amagufa
Aloys Biratungwa nayo umushakashatsi muri kahise kabi kabaye mu Burundi avuga ko ico kinogo kiri mu bindi birenga 400 bimaze kumenyekana ko byatawemo abantu babanje kwica kubwiwe byo baviza banyine kubura bamenye abatawe muri ico kinogo abari bo
kibabaje gusa nuko kumbure atakiriho cyo nobura nti abantu baca bakora kugira ngo bavuge bati aba ni banaka bamwe bamwe ko umuntu ashaka kumenya impunzu ati iyi mpunzu yari yanaka hari ibintu bitabora cyangwa bakavuga bati twebwe abacu bagiye hajya nta mugambi w'igihugu uraboneka kugira ngo ibyo bisigarira ahantu hose bitowe igipolisi intwaro ndetse n'abanyagihugu bace bihutira gukingira aho hantu baba bakwiye guca bakorana n'abanyagihugu bo ngaho boroswa nabo inyigisho hamwe n'intwaro hanyuma ikintu cya mbere baca bakora ni uko baca barakingira
ubuye mushakashatsi igikorwa cyo guhiteka ibisigarira by'abantu iyo bitowe kiraba abarundi bose akabona ko hatangwa inyigisho zikwiye
abamenyeshamakuru abajeje intwaro abapolisi ntishobora kubasaba ibintu utabahaye hari hakwiye ubwa mbere inyigisho zoca novuga nti ku maradiyo zigaca mu masengero mu barongoye intwaro kugira ngo bigishe abarundi bababwire ko hari ibisigarira by'abantu hirya no hino kandi bitari mu kaburi kugira ngo uzobona ahari hose amenye ikintu cya mbere akora ko ashinga igiti akabuza abantu ko basubira kwahonyora bakabwira abajeje intwaro bakabwira abajeje umutekano abajeje umutekano bagaca babwira severe
n'itongo ryatowe muri ibyo bisigarira by'abantu yarahagaritswe n'igipolisi cishikiye aho ku mutumba wa Buheka kwirabira ibihari abanyabuheka bavuga ko yoba yahowe ko atamenyesheje n'ingoga ibyo yabonye abo banyabuheka nyine bakemeza ko kuri uyo mutumba hari ibindi binogo byatawemo abantu bishwe bagasaba umugwi severe kudateba kuhitikira inyanza lake sisi munezero ijwi rya Amerika.